iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa Mungu, itariki zibiri z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2018. Muri studio gatanu ya Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubivuze ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mwese.
Sakoze neza cyane. Kristo zari nziza bose igitega ingozi cyagerageje.
Uyu ni uwitwa Momo wo muri equipe Momo Rally Team yatsinze ihiganwa gisiganwa ry'imiduga Rally du Burundi w'2018, avuga uko urubuga bahiganyemo rwari rwifashe. Iyo nkuru hamwe n'izindi zerekeye amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, itegurirwa ry'amatora yimirije, turazibafitiye. Ikaze mwese. Ihiganwa ryo gusiganwa ry'imiduga Rally du Burundi w'2018 ryariko ribera mu ntara ya Gitega na Ngozi ryarangiye mu miduga 11 yatanguye iryo higanwa. Harangije imiduga 5. Umuyobozi w'ihiganwa avuga ko iryo higanwa ryarangiye neza naho biri uko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Iryo higanwa ryo gusiganwa n'imiduga Rally du Burundi 2018 mu rurimi rw'Igifaransa rigira 26 ryatanguriye mu ntara ya Mwaro muri komini ya Nyabihanga. Kuri uyu wa gatandatu ribandaniriza igitega. Kuri uyu w'Imana ryabandanirije mu ntara Ngozi. Igice cya mbere cy'isiganwa cyabereye muri zone ya Mivo muri komini ya Ngozi, ikigira kabiri kibandaniriza mu kiyaya cya Vyegwa muri iyo komini nyene inyuma y'Umutaga. Naho imiduga yari ku rutonde rw'ihiganwa itarangije yose, ihiganwa ryagenze neza nk'uko Adone Gamiye umuyobozi w'amasiganwa abivuga. Negamiye aratubwira ivyatumye iyo miduga itarangiza ihiganwa.
Rero iyi Rally du Burundi 2018 ikaba yagenze neza, twayitunganije amahoro kandi irangiye neza. Ego abatanguye iyi Rally twatanguye n'imiduga 11, mugabo no munsi hashoboye guheza imiduga 5, kuko myinshi naho benshi babibonye yashoboye kuza guhiganwa. Ikintu twakoze nuko iyo miduga twayiharu uruhusha rwo kubandanya uru rukino, mugabe imiduga yahejeje vite muri iyo 11 ni miduga 5. Imiduga yaronse ikibazo ci hari imiduga hari wagize sanganya, hari umuduga wagize ingorane mekanike, hari n'indi yapfuye uno munsi mu ibarabara iri kwirahiganwa.
Imodoka itwagwa n'uwitwa Momo niyo yatabukanye ikibanza cya mbere. Ku izina rya ekipaje ya Momo Rally Team, Momo avuga ko gutsinda muri urwo rukino ari imigisha y'uwahiganwa.
Sakoze neza cyane. Piste zari nziza bose igitega ingozi cyagerageje.
Akantu katumye mwe mushobora kurusha abandi muvuga muti naga inyanyuro mwakoze naka
muri bari ushobora kuvuga vraiment ni chance, ni chance vraiment.
Ujejwe gutunganya isiganwa ry'imiduga mu Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ico bisunga mu gutanga amanota.
Classement ya Rally ingene bigenda duharura, hari amabarabara tuba twabateguriye bacamwo, hama tugaharura umwanya bahakoze. Rero muri ayo mabarabara yose kungene tubigenza, turaharura umwanya bagiye barakoramo muri ayo mabarabara, tukaca duteranya mu mpera tukaza tubona uwashoboye gusumbya abandi. Hari rero n'abadakurikiza amategeko bakinjira bagatangura rari hakiri kare cyane bakayiheza bateje, abo tuhora tubaha ibihano bakaronka amapenalite. Mu guhanwa ko muri Rally uwarengejeho nk'umunota cyangwa amasegonda umunota tumuhana amasegonda 10, gutyo gutyo niko tuza turabigenza.
Adone Gamiye abwira abakunzi b'urukino ko gusiganwa n'imiduga biboneka ko ari benshi cyane ko mu mwaka ugiye gutangura azotunganywa ayandi mahiganwa kugorokino kwaheruka ku magenekerezo ya 5 na 6 mu kwezi kwa 5 uyu mwaka. Icyo gihe yabereye mu ntara ya Ngozi mu bibanza yabereyemo kuri uyu w'Imana. Imodoka yitwa Valerie Bukera niyo yatahukanye ikibanza cya mbere. Bukera akaba ari mu bahiganwe bagize ikibazo cyo kurangiza ugorokino. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco kuri iyo nkuru. Bamwe mu baba mu gisagara cha Goma barimko barashwanyura ivyapa vy'abiyamamaza mu matora yimirije, iyo matora y'umukuru w'igihugu yimirije muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga ko ari ukwerekana ko barambiwe amajambo y'abanyepolitike atagira ibikorwa. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana aratubwira ibindi.
Hirya no hino mu mujyi wa Goma urahasanga ibyapa biriho amafoto y'abakandida baba bahatanira kuyobora igihugu n'abiyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko. Hari aho abaturage batangiye kubimanura bakabishwanyaguza bakabinyanyagiza aho babonye. Hari abavuga ko bibabangamiye.
Deja ni bucapu sabiko na biongola binatuletea vrema shida sana ndani ya vila.
Biriya ni umwanda, barabijugunya hasi bikadutera umwanda mu mujyi wa Goma. Nkatwa kuri parikingi turakubura buri kanya. Buri mukandida avugane n'abantu be bigaho bakwiye kumanika ibyapa byabo naho batabishyira, bamenye aho bakwiye gushyira ibyo byapa byerekana ko biyamamaza. Bisanga hasi byibuze yongera bimanike giye kugaragara nk'umwanda. Rwose ni umwanda, ariko nyine guverinoma yemeye ko ibi byapa bimanikwa kuko bitazamara igihe kinini dore ko ibyo kwiyamamaza byatangiye. Hari abavuga ko n'uburyo byamanitswemo butubahirije itegeko n'amabwiriza bigenga amatora.
Avant la campagne électorale, il y avait déjà des photos avec des numéros affiché avant la campagne et quand on pose la question la
mbere yuko igihe cyo kwiyamamaza kigira, harabari bamaze kumanika ibyapa biyamamaza biriho na nimero bafite, kandi wabibaza seni ikakubwira ngo nibyo natwe turabibona ariko ntacyo twabikoraho. Nawe rero isa nkidakora kuko ubundi yagombye gukurikiranira hafi buri gikorwa, ariko kandi n'utandukiriye agahanwa akaba yanavanwa ku rutonde. Aho twamenya ko seni ikora akazi kayo neza, ariko ubundi irarebera gusa byabaye bya bindi ngo ni ugukora amatora kinyekongo. Sosiyete sivile mu mujyi wa Goma ivuga ko hari hamwe abaturage bamaze kwirukana biyamamaza bakabavugiriza induru nk'ikimenyetso cy'uko amagambo yo kubareshya bayarambiwe. Hari abakandida turabikurikirana babigiriyemo ingorane mu gihe biyamamazaga bakirukanwa bateye amabuye Kibuhene na Majengo. Ubundi w'abagore bamwirutseho mu isoko rya Birere bamutera inyanya kuko yaravuze gusa uwashyigikiye. Niba se abaturage biruka ku bakandida bakabatera amabuye, urakeka bizagenda bite ku ifoto yabo? Hari aho bigera bakavuga ngo ugarutse gukora iki kandi wowe? Ubu baturage barahumuse kandi bazobatora n'uwo batatora. Bwana Justin Mwanatabu wo muri Sosiyete Sivile mu mujyi wa Goma asaba ubutegetsi kugendera ku mategeko no gushyira imbere inyungu z'abaturage. Abashinzwe kubahiriza amategeko ntibabikora. Ibyo bituma buri wese yitwara uko ashaka kuko azi ko ntawe ugira icyo amubaza. Mu bihugu bigendera ku mategeko utinya no kujugunya isashe aho wiboneye, bavuga ko amategeko akomeye ariko ni amategeko nyine. Gusa ibi byubahirizwa aho amategeko yubahirizwa. Abanyepolitike mujye mudufasha, ubutegetsi bugira intego zabwo, ntabwo ujya ku butegetsi nta ntego. Mudufashe rwose muri ica sosiyete yacu, birababaje mukeka ko tubarwanya ariko si ko biri. Mushaka ubutegetsi ariko muzirikane ko abaturage bakeneye kubaho. Kuri iki cyumweru nibwo ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru hamwe n'inzego z'umutekano batangiye kugeza ibikoresho ku masite y'itora atandukanye. Muri byo harimo ubwihugiko, imashini z'itora n'ibindi bikoresho nkenerwa. Komisiyo y'amatora yavuze ko bizagira ku itariki 7 ibikoresho byose byamaze kugera habugenewe kugira ngo amatora azabe nta kirugoya. Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa Radio ya Amerika.
Urakoze Claude kuri iyo nkuru. Abayisilamu 400 nibo bagendana n'umugera wa sida mu Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza asanga biva ku kubera abagabo mu idini rya Isilamu baba bafise abagore benshi. Umuyobozi w'idini rya Isilamu mu Burundi avuga ko bagiye kugwiza inyigisho kugira ibyo bitigira bigabanuke. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Zimana.
Umuyobozi mukuru mpuzamakungu wahimbarijwe muri zone Buyenzi, komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura. Kuko icyo gisagara ari cyo kiza ku isonga mu gihugu ku bantu bagendana umugera wa sida. Umutambukanye w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yararongoye ibyo birori, yashimikiye ku banyedini ya Islamu, aho yemeza ko aribo baza ubwa mbere mu yandi madini, kuko nk'uko ikigwa cyakozwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu cyemeza ko abayisilamu 4% muri iryo dini bagendana umugera wa sida. Denise Nkurunziza asaba abarongoye idini rya Islamu guhimiriza kwipimisha mbere y'uko bakizabo, naho yemeza ko bizogorana kuko abagabo b'abayisilamu barongora abakenyezi benshi. Abaserukira idini rya Islamu mu ntara zose z'igihugu bakaba bari bitabiriye birori, aho bahawe inyigisho kugira bakore ibishoboka mu gufasha kubitigira iby'abayisilamu bagendana umugera wa sida bigabanuka. Sheikh Sadiki Kajandi Abdallah rongoye abayisilamu mu Burundi akavuga ko bafashwe ingingo ko abashaka kubakana bazobanza kwerekana ko bipimishije kandi bakomeye, akemeza nuko bagiye gukomeza inyigisho.
Kuko dusenze gatano ku munsi niko twigisha ko abayisilamu ntibinjiye mu bintu by'ubusambanyi, ntibashurashure, eka bagerageze kurinda imibiri yabo kugira ngo bagire amagara meza. Kuko udafise amagara nta kazi na kamwe ushobora. Twaramaze no gutangaza yuko ata muntu azoja kubakana n'uwundi w'umwisilamu batabanje kujya gupimwa yuko bafite amagara meza ameze neza.
Ku kibazo cy'uko kurongora abakenyezi benshi mu idini rya Islamu byongereza abandura umugera wa sida, Kajanda arabihakana akemeza ko kubwira umuyisilamu aharike abanza guhanurwa kandi ko guhagarika atari itegeko ariko ari uruhusha bikogwa n'ukwije ibisabwa. Uwundi mugwi wari waserukiwe n'ugwaruka rugendana umugera wa sida Fabien Ndikuriyo yaruserukiye yemeje ko uyo mugwi w'abagendana umugera wa sida wugarijwe n'ibibazo mu gihe ibipimo byagabanutse bikomeye bigatuma umugwayi atamenya aho urugero rw'umugera afise rugeze.
Ntakarore ibipimo byashaje virale ntibiriho mu Burundi bwose, hariho nk'ugwaruka rumara nk'imyaka ibiri bataragirisha ibyo bipimo, barabe yuko imiti bariko barafata ikora neza. Ikindi naco n'ibindi bipimo byagirirwa abagendana umugera wa sida uno munsi byagabanutse cyane, mbere bimwe bitanakorwa kiretse shaje virale nayo nyine gakorwa inyuma y'umwaka. Ucamva yuko iyo ni ngorane. Nk'ubu hariho ugendana umugera wa sida afise ingorane ya anemi, ntazogirisha igipimo cha glisemi kubera yuko ivyo bipimo ntibiriko birakorerwa kiretse mu gihe umuntu ari ku muti kanaka nka trivadane hashobora kugirirwa ico gipimo cha glisemi, ugabo nk'umuntu ari ku murongo wa kabiri ni kuvuga nta gipimo na kimwe azogira.
Nk'uko uyu yaserukiye urwaruka yabimenyesheje, icyatumye ibipimo bigabanuka ni kenya ry'uburyo kuko abafasha muri ico gisata bagabanije imfashanyo, eka no kudakoresha amafaranga ico gisata kiba cahawe bituma abayatanga bayagabanya. Ikigwa cyakozwe mu mwaka wa 2017 cyerekanye ko abandura umugera wa sida mu gihugu cy'u Burundi bagabanutse bava kuri 1.4% mu mwaka wa 2010 baja ku busa n'ibice 9% mu mwaka wa 2017, n'abajijwe amagara y'abantu bemeza ko urugamba rukiriho kuko hari imigwi y'abantu imwe ibiharuro by'abandura bikiri hejuru. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Raymond kuri iyo nkuru. Tuributse ko muri ko mwumva radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro kwa Nyaburungu.
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro c'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ivyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi b'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga, aho tugaruka ku vyerekeye ifatwa n'irengutswa ubutungane ry'abagirizwa ko baba baragize uruhara mu isenyugwa ry'ubutegetsi bw'umuhisi Perezida Melchiorre Ndadaye mu igandagurwa ryiwe no mu bwicanyi bwakurikiye bugahitana Abarundi isinzi. No munsi afise umutumire umwe Rudende, nawe ni Honorable François Ingeze, umudasigana wa kera, akaba yaranabaye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu muri leta y'ubumwe kuva mu 1990 gushika mu 1993, aho yaciye atogwa kuba umushingamateka ku izina ry'umugambwe w'abadasigana Iprona, maze mu kwindwi abisikanya ku ntebe y'ubushikiranganji n'umuhisi Juvenal Ndayikeza yari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kuri leta ya Melchiorre Ndadaye, maze nawe akaba yagandaguriye rimwe n'uwo mukuru w'igihugu. Honorable François Ngeze, mwaramutse.
Ndaramukije.
Sangwe muri kino kiganiro.
Murakoze cyane rwose.
Burundi sinzo cereza kandi no kuga Burundi sinzo cereza kugeza izo byumvimije igatanga amahoro ku Burundi kugeza izo byumvimije igatanga amahoro ku Burundi
Uwele turagiye turasimbije tugeze mu 1993. François Ngeze, warabaye mukuru w'igihugu?
Oya yemwe cyo kintu nani cyo ngeze ndota
uvuga ngo ya kandi warashikije ijambo Abarundi n'amakungu Burundi bwacu igasamirana
yo aho rero ni Abarundi bakwiye gutangura kwiyumvira ubwa mbere kuri radio cyo sinzi ko ntagiyeyo nagiyeyo hanyuma yewe abanyamakuru barambajije barampa ibibazo bitari bike injijura kuri ibyo bibazo mugo mu nyuma bambwiye ko cyo kose nayo wonje bambwiye yuko ari diskuru navuze mugo je nice ko bibazo abajanitsa zo ko mukomeye mu muzi ubuhinga bukomeye bavitsana ku forum ya diskuru mugo iba diskuru iri byo bibazo tuyo tuvuge basi umuntu wese abifate nko avyumvira uvuga ko ari diskuru ayivuze ngize navuga ko byari bibazo ako byari bibazo muri mwico mwiryo jambo jiwe ngize n'ubu uye barizani bagiyumvisha abarundi nta namwe navuze cyo ko ni mukuru w'igihugu
ariko ntibigeze uwo mukuru ujya mu gwe wawe uheje guhindura ubutegetsi
navyo nyine jewe cyo sinigeze mba umukuru wavyo jewe ku radio ni jewe umurundi wa mbere navuze yuko arakamara maza ibihejeje kuba jewe bazi bumvirizo rye jambo canke aho byanditse barizane navuze niko biteye isoni kubona ari twebwe twarakarorera mu Burundi mu byerekeye demokarasi muri Afrika none tukaba tugize ibintu nk'ivyo nivyo navuze mu Gifaransa désacte ignoble à condamner ndaravuga nti ibo bantu bagize ivyo bintu icihutirwa nuko hoba retour à la légalité constitutionnelle jiwe yomba umukuru yomba nemingo muko mukwigu iyo jambo ryari kuvuga navuga nti sinari kuvuga ivyo nari kubabwira nti ndakwina amashinga matika ndakuye ibi nibi nibi ndagize ibi nibi nibi nivyo nari kuvuga abo bantu nibazanye yo diskuru bayishire kuri radio bazanye izo nandi izo noma narandise we kuko je nta kintu kimwe nanditse bayivuge hanyuma jewe bahize bavuge bati ngahantu wabuze ko umukuru w'igihugu uri ko nani
ariko we ko ari umushinga mateka nk'abandi bose abashinga mateka ba Iprona wabivuga nkande
nkande kuvuga yuko biteye isoni abankuye mu buriri nambaye pinjama urumva bambwiye bati hagarara hariya ndahagarara ko nta nkona n'ivisa mugo bambwiye tikora iki sinakora icyo kuko nari mfite akanwa kiwanje Yarano bitani no bitandukaniye rero. Nawe naranyagiriza ngo warije ku radio. Ko ku radio ngiye yo par force naragiye nayo. Mugabo bati ni barindi ico nza kuvuga. Ico navuze rero nico ntacho umukuru w'igiko ngeze mvuga na gitoro. Utiro Burundi Burundi bwacu bwarasamiranye. None ubusamiranye none cyane ni cyane ariko ndaririmba. Ni cyane ko ndaririmba.
Ikafadi. Ubumvise nawe ubusamiranye.
Ni ne yuri hajya muri studio nuko bwumva ntabwo wumva. Kuko si ugira decor si uvuga kuti ibintu bigenda ukuye bigenda kubyinyo nibaza rero uko ngahoye abantu babacaka kurenga umuntu kuko nkuko umukuru w'igihugu ndayize yuze kubivuga ubushaka kukurya ntabica gukoza
ikibazo kijyanye n'ivyerekeye urubanza ngwabo abagizwa ko batembagaje ubutegetsi bwa Ndemekyo bakana mugandagwa n'abafasha biwe kubona bisubiye kuvyuka mu 2018 birafite insiguro
ego ego birafite insiguro kuko turakumviza no ku radio na ma radio hijya no hino abantu ntibaranyugwa n'insiguro zagiye ziratangwa hirya no hino mbere muri izo nsiguro bakavuga ati ubutungane nibukora akazi ntabwo kandi na jewe kuri ndakwemera ndakubwira yuko mba nkeneye ko bihera kuko igihe twaburana muri 98 sinibuka ko arahoye jewe natsinze urubanza hanyuma nyakubahwa procureure generale w'ico gihe arunguruza
ariko nk'abakoloneli barengutse imbere yawe ubu barafunzwe wewe nawe wararengutse ntiwafungwa ubwo si kubera uri umuhutu
kero byewe umwongereza rero yavuze ati let me laugh rero nabubwiye ngizo bintu by'ubuhutu bwa mbere n'ubututsi ndafye binshira gakye kuvyumvira mu mutwe wanje n'ukuri ndakubwije ukuri binshira gakye kugenda vyumvira n'ubu kubaza kubibaza yuko abo bakoloneli bafashwe ari abatutsi nani nkari ngutswa nk'abandi muronga
ugacha wita
n'uko cyo kintu nkabane ngize ndashigumvira ikata njeni nti ndabona gusa ibintu byuko bari ko barondera kumbure gucira ibintu okler bintu n'azo n'imvira ariko rero ko wewe urinzo bivuga erega hajya mu gihugu usanga ko muri bivuga uko nyina nico gituma leta iva ihari ibijejwe kuraba yuko action entreprise iko gombi kore kidahava kumbure kivyura les anciens démons bitahize ivyo rero leta ibiraba kandi ndizige yuko ndabye nyakubahwa umukuru w'igihugu ukuntu ashaka ibintu ko bija mu buryo bigatuma ivyo bintu vy'amoko bidasubira mu gihugu ngo vyiye hagaruke izindi nzankano
ubugiye mu vya politike uribaza yuko umugambo w'adasigana iprona muri ibi bintu uza gusohoka wera
umugambo w'adasigana iprona yemwe niba hari umuntu yabigiyemo ntabwo ngo yatwone umugambo w'adasigana iprona cyo nuko aho ndaho ndahashingira intahe ntabwo ngo yabigiyemo ngo yatwone umugambo w'adasigana iprona Jenhana mwe gwabonda saka na ipron nigeze numva yafashe inyungu ubutwiye gusenyura ubutegetsi oya ntana gatoya inama zose zagigwa zirongo n'umukuru w'umugambwe nyakoba mayugi avuga ati tugiye muri opposition responsable no kuvuga iki ikizokorwa na leta ciza turacemera kandi tukagikora kuko ni leta ya twese naho tutari mwo ati ikizokorwa na leta kibi tuzoyihanura arasigurira abadasigana ati ico nico bita rero opposition responsable
umugambo uzokebura leta
uzokebura leta nta na hamwe yavuze ngo reka tugende kurondo ibigwanisho tugende gutera ikirimba cy'umukuru w'igihugu nta narimo ico ni kimwe icya kabiri mayugi yarafise imisyo bien determine umukuru w'igihugu yamuhaye njari kucari ro ku ruhande ngo abe ari kwarondera abantu umukuru w'igihugu yamutumye hamwe acagenda ngo uwo mukuru w'igihugu naganda gukwe nibikunda cyane acagenda ku ruhande mu mukuru w'igihugu ngo nahave jyo ndibuka umukuru w'umugango arasagana iprona hari inama y'abanyamigambwe yaba muri grive y'oxe civile y'amasindika yabereye mu hari muri sa major cyane bakako mayugi yakizije ma presence cyo ndagenda arambaza ati we uri ngaha gute ndasigura mu nyuma je bicuye numva icyo yavuze ati mbika kubari kuri presidium ko muvuga yuko abasirikare batwengeze kwa mukuru w'igihugu none ubu abakuru w'igihugu bazama bari koratogwa n'abasirikare eh mayugi yararinda yatinya kano icyo nyura kugi yatinya kano mukuri
aho naho umuntu w'inko wamuraba
ay kaje mukuri hose kuko icyo gihe hari akikurwe mu ngo eh aravuga ati none ubu rero abasirikare n'ubwo yagize n'utura abakuru w'igihugu
igi niwe ari vuga
igi niwe ari vuze imbere yaba indakiyumvira imbere yaba bari barongoye inama hanyuma cyane umuntu yamajije ikibazo mabiga cyaravuga ati ngeze nje nena kwitumiye ko tupe dispose ndasohoka abantu basigara baravuga ibyabo cyo ntarimwo ndi mu gacho ntuzajya muri tamacu
mu gusozera kino kiganiro kumbure akantu wo hanura ubutungane bw'u Burundi uno munsi ingenzi bwo kwigenza muri kino kibazo kijanye no gukurikirana abagirizwa iryo tema gato ry'ubutegetsi 1993 harakana wavunira kagore
nkuri cyo cyo mvuga ubwa mbere bwo baravuga yuko wapfunwa basoda bato bato alero ubutunga ni muhere kora basoda nyine bato bato babaze aba batumye bakangije naze ndi kuko nta nivugira bakasanga ngeze ari muri aba batumye ndangiza hano aho basoda bemera yuko banjanye muri tamajoro barakwiye kubabaza uwabatumye ninde ko natoye mu buryo
ariko abagutwayira babonda
eh
abagutwaye mugabura abanze
mwijoro uvuye mu bitirutiro isahindwi preminui aha basoda boza amakako era makamya atatu n'amabrendi atatu aho jewe nari kuvuga ngo ngeze ngo reka ntangure kuraba uwo nzi n'uwo ntazi uwo ntazi nkoho ngo banamutikure ngiye sinshobora kumumenya kuko yari muri gwinshi yari muri benshi none ka ntuze gashaho jewe ubana novuga ngo ababajije ngo ntibari bande ngo bagutwera abazi oya aho bari ko barandenganya jewe renda mu maci jewe yuruko rubanza ndabona ko guworoshe abavuga yuko hayi butegetse nibabaze ubwo butegetse wari yabo bahaye ngo babundungikire ngo babume atacu nasazike jewe ice gikamba ko uburundi bukaronka amahoro
ejo abasubira guhamagara nti uyicura ko ucufungwa
jewe ndabisubiramwo je suis disponible pour la république
urakoze cyane honorable François Ngeze ndagukengurukire nibutsa yuko wahoze uri umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu kuva mu 1990 gushika 1993 aho wari umushinga amateka yatoye ku izina ry'umugambwe w'adasigana iprona ndagushimiye kuba bitaje kino kiganiro
murakoze cyane namubwiye nyine ndabashimiye kugira nshobore gutanga icyumviro cyanje kuri ibi biri ko biraba kuko birashobora gufasha arabarundi arubutungana ari naje wenyine
murakoze mwese ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu nawe ubutaha
kwa Nyaburunga
cyari kiramesejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1 6 6 9 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 5 5 9 2 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika hano naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio gatanu i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umugoroba mwiza mwese.